mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM ijwi rya Amerika 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe byo muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Juri Yobora. Ikaze makuru yo kuno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana ni nahazwe. Ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya n'u Burundi mu kwezi kuza biratangura ibiganiro byo kuraba ingene ibihano uwo muryango wafatiye u Burundi kuva mu 2016 vyovanwaho.
Ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure gukogwa.
Uyu ni Hassan Ngendakumana, umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi inyuma y'ibiganiro hagati y'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Munyoni na ambasaderi w'Ububirigi mu Burundi. Mu Burundi kandi havuga igitero cy'abitwaje birwanisho cahitanye abantu batandatu gikomeretsa bane mu ntara ya Kayanza. Ayo makuru arimo na yavugwa mu gisata c'impunzi turayarambura mu kanya. Amakuru tubafitiye turahera mu yagezo hirya nino ku isi duhereye ku mugabane wa Afrika, aho muri Mali abasirikare batembagaje ubutegetsi biteguriye kugena umukuru wa leta y'ifata kibanza izomara imyaka ibiri. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije arakomeza nino nkuru.
Abahinga mu vyerekeye ibirego shingiro mu gihugu ca Mali uyu munsi ku gatanu bashikirije urwandiko ruvuga ko leta y'ifata kibanza izomara imyaka ibiri inyuma yaho habereye kudeta ya gisirikare. Ivyo bitekubiri n'icifuzo c'ishirahamwe CDAO ryo mu bihugu vyo muri Afrika y'umurengero yari ryasavye ko ico kiringo kitorenga umwaka umwe. Kudeta ya gisirikare yakuye ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keita yaratumye iryo shirahamwe rifatira igihugu ca Mali ibihano bifatiye ku butunzi, kuko abategetsi barirongoye bashaka gutuza no gutesha inzira ya kudeta mu gushikira ubutegetsi. Abasirikare barongoye ishirahamwe CDAO bahaye abategetsi bagize kudeta gushika ku munsi wa kabiri kugira ngo bazowe bagenye umukuru w'igihugu ifata kibanza hamwe n'umushikiranganji wa mbere. Abanyapolitike wo mu gihugu ca Mali bamwe yamwe hamwe n'abategetsi barongoye ishirahamwe CDAO barasavye bashimitse ko umukuru wa leta ifata kibanza yoba umusivile yamara abo bahinga banonosoye bwirizwa shingiro. Bavuga ko uyu mutegetsi ashobora kuba umusivile canke akaba umusirikare.
Tugume ku mugabane wa Afrika uvugwamo imyuzure yagize ingaruka ku bantu barenga 760,000 mu burengerazuba bw'uyo mugabane no hagati yawo. Ejo ni Mukankusi aratubwira uko vyifashe.
Umunyeshuri w'umunyanigeri Hakim Abdu byabaye ngombwa ko afata ubwato buri gihe kugira ngo agere ku ishuri kuvaho amazi yuzuriye mu muhanda ujya kuri kaminuza yo mu murwa mukuru Niamey. Abdu numwe mu bantu 760,000 bakozweho bikomeye n'imyuzuri kaze yabaye muri ibyumweru bike bishize mu bice bimwe bya Afrika y'uburengerazuba no hagati. Imyuzuri iramenyerewe mu bihe by'imvura, cyakora muri iyi myaka ya vuba ihindagurika ry'ibihe, ubutaka bugenda buhinduka n'ingamba zidahwitse zijyanye n'imiturire mu mijyi byatumye hakunda kuba amakuba. Uko imijyi yagutse vuba na vuba yageragezaga guhangana n'imvura nyinshi yaguye mu buryo budasanzwe. Burkina Faso, Cameroon, Chad, Ghana, Niger, Mali, Nigeria, Repubulika ya Congo na Senegal ni bimwe mu bihugu byakubititse muri uyu mwaka. Abantu 111 bahasize ubuzima nk'uko imibare y'ibiro bihuza ibikorwa by'ubutabazi bya ONU OCHA ibivuga. Umuyobozi wa OCHA ushinzwe uburengerazuba na Afrika yo hagati Julie Boulanger avuga ko mu gihe hitezwe indi mvura by'umwihariko muri Afrika yo hagati binitezwe ko ibintu bizarushaho kudogera.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru agezweho hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata c'umutekano. Abantu batandatu mu ijoro ry'uno wa kane baragandaguwe n'abantu bitwaje birwanisho bataramenyekana muri komune Matongo y'intara ya Kayanza. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri abo bishwe harimo abagabo bane n'abana babiri biga mu ishuri shingiro. Abo bakoze iryo bara bakaba bagiye batwaye n'umuntu umwe. Bariko barasubira inyuma bagana ikibira nk'uko amajwi y'Amerika rikura hi Matonga bivuga, bagiye barasahura mu mabutike yo kuri umutumba wa Nyarumanga. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remikisha hayo mu nama yagirishije abanyagihugu bo ku mutumba Nyarumanga aho haraye haguye iryo bara, yasavye abanyagihugu gufatana mu nda umwansi bakamwamirira kure. Amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio y'igihugu.
Ijambo ry'ihumure nuko abanyagihugu gutekana kandi barazi hapfuye urupfu habamarira, ariko turabahojeje bashyira umutima mu nda, hanyuma bafatane mu nda bacanemwo bose babungabunge amara y'umutekano bari kumwe yanyazime gitwe n'abajejwe umutekano abo b'ubutungane ntwaro hamwe nabo bayikomeze rwose, hama bakomeze ya makomite n'ibyo dosekirite atana n'umwe avuyemo kugira ngo umwatsi natwe kuri ca majyaho bamwe n'igihugu utange inkuru mu gihe abonye tukagenda neza canke abonye umuntu yiketse adasanga ari we mwawe akarere.
Mwamenya ko mu ndwi iheze aho nyene Nyarumanga hishwe abantu babiri, umugabo n'umugore wiwe, nabo nyene bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Mu Rumonge naho mu bumanuko bw'u Burundi abasirikare bacungira ikiyaga Tanganyika nko mu gihe c'isaha 10 z'umuhingamo baraturiye ubwato bubiri bw'abarovyi abantu barorera. Mu gihe y'amasaha abarovyi baba bariko binjira mu kiyaga baje mu mirimo yabo, abasirikare babonye ubwato buje bupakiye abantu baca barabuhagarika. Abantu barimwo uko ari 8 bagizwe n'abarovyi nk'uko amajwi ijwi rya Amerika rikura aho mu Rumonge bimenyesha. Baciye bafatwa baja gufungirwa muri komisariya ya gipolisi ya Rumonge. Babiri muri bo bajanywe kubarizwa mu iperereza kuko biketswe ko ari abagwanyi nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha. Abarovyi bavuganye na radio ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo, bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho. Bamenyesha ko bari bamaze indwi zibiri bataroba kubera ibibazo by'umutekano mu kiyaga Tanganyika, igikorwa cyari cyasubiriye gutangura ku wa mbere w'ino ndwi turimwo. Pacifique Ninahazwe yanonosoye amategeko akaba ari mu baharanira agateka kazi na muntu, yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ivyo vyakozwe n'abo basirikare ari ivyaha bikomeye bakwiye kubazwa, abo banyagihugu bagatunganirizwa mu gihe atacaco bagira.
Twari gushobora kumva iyo abasirikare bavuga bati ubu bwato bwari buje burimwo abagwanyi baraheza baratura turishurana buca burasha turiko turarasana, ariko kuba bafashe abasanzwe bakorera muri ubwo bwato bakaja kubapfunga bakaca bagaruka kuza guturira ubwato atana matohoza araba ibi bintu ntibibaho. No kuvuga ko bononye ubutunzi bw'umunyagihugu kugwikeko bongera bonona ubutunzi bw'igihugu kuko basubije inyuma imiryango, basubize inyuma abantu, basubize inyuma igihugu cyatorera amakori. Rero kubw'ivyo dusaba ko igisirikare cy'u Burundi gisigura ivyo bintu ivyo ari byo. Igisirikare n'igisigura ingene cyagezaho kijya gutora bwato bw'umunyagihugu kikabuturira uwo munyagihugu atacaha na kimwe aragira kandi atamuntu ari muri ubwo bwato ariko ararasana n'abasirikare.
Twagerageje guhamagara Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi kuri telefone ngendanwa yiwe kugira atange umuco kuri ibyo byaraye bibaye, ariko ntiyatwitavye. Tubibetse ko igenekezo rya 23 ukwezi k'8 komine Bugarama iyo ntara ya Rumonge yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bivuga ko baje bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye mu kiyaga Tanganyika bica abantu 3. Icyo gitero kikaba caremanzwe n'umugwire de Tabara. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tukiri ku makuru avugwa ku Burundi, ico gihugu n'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu kwezi kuza bizogirana ibiganiro vyingene ibihano uwo muryango wafatiye u Burundi kuva mu 2016 bivanwaho. Mu mubonano umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yagiranye n'ubuserukira ubumwe bwa Buraya muri ico gihugu, uwo muryango wiyemeje kuba uranagura imigenderanire y'iterambere mu kurindira ko ivyivyo bihano bidadanuka. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirika neza.
Ahejeje kwakirwa n'umushikiranganje wa mbere yarenga iyome bunyoni, ubuserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi yatangaje imigambi uwo muryango ugiye guterera kugira ngo irangurwe niyo rimaze igihe rifasha.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement
c'est la réhabilitation de la route nationale
de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route nationale de la route n
Amakuru yacu tuyabandanirize mikambi y'agategekanyo ya Monge Monge iri muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu y'Epfo muri Congo avugwa ubwoba bw'impunzi z'Abarundi batinya kwandura virusi ya corona. Abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bamusiguriye ko bigoye kwikingira kuko usanga mu ihangari imwe harara barenga 80.
Tugiye habaye muri iki kigo cha Monge Monge iki kiza no kuri kya giteye ubwoba kandi ubwoba cyane ndetse suno mose gitamwe gudutera ubwoba nk'amategeko ya coronavirus baravuze yuko ngo abantu bategerezwa kubaho batandukanye bijya byo kwespasa ama metero hagati y'umuntu n'uwundi ariko tubwe ngaha muri transit tubona atari ko bimeze na mwarijya usanga mu isari imwe tujyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana abiri ugasanga dufise akarago kamwe kajya akarago kamwe tukakajyama ko turi nk'abantu batandatu no kuvuga ugacu usanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba hanyuma ikigeretse ko ugacu usanga kandi nta mazi turonka mu buryo bw'isuku dushobora kumara ukwezi cyanke nk'indwi zibiri zirenga atamazi turonka amazi turinda tugenda kuyarondera hanze ibintu nk'ivyo hanyuma rero tukabona yuko umengo turafise ubwoba cyane burenze
vrema uko tubayeho tubayeho nk'uko umenga turafunzwe kuko turi abantu barenga hafi mu majana abiri ariko turagerageza kubabwira yuko bodukuraho kuko turi benshi ariko ntago bigeze badukuraho kandi kwebwe ko twicara duguma turundanye nta muntu ahereza umwanya uwundi kubera turi beshi cyane. Icyo dufitiye ubwoba ni uko icyo kiza coronavirus umwanya n'umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera. Icyo dusaba HCR na CNR ni uko bogira inguvu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo mu Kimonge Monge bakadutwara natwe imurongwe umwe wese akaba ahantu hiwiwe
bari batubwiye ikibazo cy'uko umwegeranye muri beshi mushobora guhura n'impanuka mukandukizanya icyo kiza mugabe imana yarafashije ntabwo cyadufashe none mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha ni yindi ngwara nisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha
bo kibaso dufise cerekeye corona nukubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri swebwe iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya nk'akarori aho turi ntahantu turundanye n'ahantu turi benshi cyane gose turashobora kuronka naho uca kinacho nokongera ko vrema mwo dufasha mu kwitukura ngaya kuko turaharambige kirekire uko ingwara nubwo tuyikingira niziguma zidufata nitumenya ingwara nyabaki
twebwe kuva corona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa nuko menga baraduhebye nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi corona turamaze kubona kubandi ubusanga baba hari ubuntu bw'ubufukamunwa ariko twebwe ngaha nta muntu numwe agafisi kandi tumaze kumva yuko corona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko ahantu hari ubwishi bw'abantu mugiye muri ko muravugana cyo twose abana twe nuko mbere na mbere mbona benshi cyo batangurira kawe kudufukamunwa aha mu rupangu natwe batuzana utwo dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke hanyuma imbere yuko bazana ibyo bindi bikoresho byo babizimbye datawe ntabyo tuzi kugira badukingire kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu kuko tuko tumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye none twebwe ngaha baraduheze kubera ko adashobora natwe kudukingira ngaha turi benshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranirako n'uwo bayirwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso none twe tuzogira gute twaho twikingire gute
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'ibiganiro tubafitiye igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda kirabandanya abarenga 500 baraye batahutse inyuma y'imyaka igera kuri 5 bari mu ikambi ya Mahama mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kugirana na Mamese basubiye ko ajeje ibibazo vya politique n'imigenderanire mu runani Sendare de rutabwa rumwe na leta y'u Burundi yashimye ico gikogwa yongeragaruka ku bitero bitandukanye bimaze imisi bigabwa n'abitwaje ibirwanisho muri ico gihugu
ndibaza yuko ko tubibona muri Sendare batobitanye nuko abandi barundi bose ariko barabikurikiranira hafi baba babibona ndibaza yuko iyo umuntu yahora aboheye yahora baye mu kambi y'impunzi abonye uburyo bwo kugira ati ubu rero reka nisubire iyo navuye reka nsubire mu gihugu cyanyibarutse reka nsubire mu byaranje mu bacu kiba ari ikintu gihambaye cyane rwose kandi cyo mbona jewe ku byo ngerageza gukurikinira hasi nuko mbona abajejwe intwaro bariko baravyitaho imwe biboneka aba nize rero yuko ababishoboye bose ari abari hanze ari abari mu gihugu bogerageza gufasha kugira ngo abo banyagihugu abo barundi bene wacu bamaze imyaka itari mike mu nkambi z'impunzi boshobora gusubiraho bashobora ibibondo bigakura bifise umwizero muri kazoza ibibondo bigakura bifise umwitegemvyo bitaguma vyugaraniye mu kazi ngakintuze kigambi impunzi n'ibintu nibaza yuko umuntu yoshima cane gose twarabonye uko hariho abavuki binabiriya intango ya mikora igihambwe nuko ikivi gitangura aho hari utugorane naho tuzoza turatorigwa inyishu buhoro buhoro
abarundi bariko batahuka bavuga ko amahoro yabonetse mu Burundi izo bari bahunze vyaheze mu runani serale de ramwe niko mubibona
amahoro mu gihugu icyo cyose si kintu kiza mu muntu imwe cyangwa mu ndwi zibiri igihambaye nuko abajejwe umutekano abajejwe intwaro baguma bavyitaho bakabikurikiranira hafi na hafi abakozi zikibintu zizobura ntihagire uwibaza ngo hazogira igihe mu gihugu watangwa zikihari n'ibihugu ivyo vyose hama hari ingorane none muri ibihugu vya rutura abona ko hama hariho ingorane zitoroshe igihambaye nuko gusa abajejwe intwaro baguma bikurikiranira hafi hanyuma bakagerageza ku buryo muri rusange ibintu bitera bica imbere ibyo mbona nuko muri rusange ibintu biko biratera bica imbere ingome hari aho bumva bapfuka ngaha ngo hari ingorane ivyo nuvuga ntibisanzwe mu buzima bw'igihugu
mu runani senarede abategetsi ubwo runani cyane cyane abari hanze y'igihugu muzotaha ukajyana
nukuraba muri senaret bakurikiye muri senaret mukwego ndibaza yuko atari ibintu byihutirwa cyane kose kuko sico kimwe n'aba bantu bari muri ayo makambi za mu Rwanda za Tanzania n'ahandi sico kimwe ko abana n'abantu usangwa bafise ibikaratasi bashobora kugira ubujanuruza barashobora kubandanya ubuzima bwabo mu bishobotse hariho n'abafise ibibondo biri mu mashuri ngaha mu bihugu bahungiyemo si kuvuga ngo ejo nahijya y'ejo n'ibintu bicaye ba igihambaye gusa nuko byotera bije imbere hakaboneka umwuka mwiza ku buryo uwo ari we wese ashobora kugira uburenganzira bwo kugenda no kugaruka atakwirwarara abantu bararabanye itsure ngo mbega uwo n'ibiki uwo n'ibiki icyo nico gihambaye nayo kuvyerekeye kusongorane birakurikiranirwa hafi biriko birarabwa twebwe turavugana n'abantu bajejwe intwaro mu Burundi turazi yuko igihambaye nuko bumvise kamu katewe si twebwe gusa benshi baragateye bajya ati nyabona nyabona gaho ukuntu ugira igikorwa kugira ngo imbunzi cyane cyane zo zishinge zikariye mu ntuzenya mu makambi y'impunzi zoronka ingene zifashwa zigasubira mu byabo no mu babo
muri ko muvuga ko mu Burundi na Leta ni ikibazo cyo gutahuka cyane cyane ku badafise imitahe bakurikirana cyo gutahuka kubaka igihugu muri iki gihe amahoro ari kuragaruka ari ikibazo kitihutirwa
ni ikibazo gikenewe kirakenewe cyane rwose mugabo je uko ndabyibaza ntitwibagire yuko hariho izi ngorane z'uruja n'uruza zatewe n'iki kiza cya COVID mu bisanzwe ndibaza umuntu ariko arabikurikiranira hafi ngo abatejwe intwaro mu Burundi barateye akamo bose bagira ati yabishoboye nimuze abantu bazoba bakeneye ngo ashere nibarondere nduzenya amabisi ngo nibarondere ikambi impunzi bazova ikambi provisoire bazobaza gushikiramo n'ubundi buryo bizogendamo kandi buzoba bworoshe cyane rwose ndibaza rero yuko umuntu atoguma yibaza ngo hano n'abana kane uko batarahaze no indege zosubira kugururirwa zikagira uruja n'uruza usanzwe benshi uzabona bitahiye si ibintu bikeneye yuko umuntu arinda kuvugira hejuru kuko uji wabo si ngombwa ngo arinde gufata amaradiyo asemerera avuge ngo mwambonye ndatashe umwe wese kubimwega azotaha azogaruka aho rero attention kuraba neza kuko abajejwe intwaro ngira ngo nabo nyine barabibona nabo nyine barabyumva ndibaza ndizeye yuko hazogera igihe nabo nyine bakagira ati mbega mwebwe mwakurikirana ibibazo bya politiki hafi nta kuntu twokwicarana tukayaga tukaraba ingene twofashanya kuya amaboko tuzoza twicare turaba ingene twushobora gufasha muri ibyo bikorwa twe nta ntambamye na ndoyari
muri iki gihe mu Burundi havugwa amahoro eka mwavuze ko amahoro ari yose muri iki gihe mwavuze ko eka n'impunzi zitahuka zivuga ko zitahuze kubera amahoro yabonetse mu Burundi hari amakuru agizimisa tangazwa y'ibitero vyo mu rugwi ushara ko ari Red Tabara uyu munsi arahi havuze ibitero byabaye mu Kayanza ivyo bitero bikaba kenshi na kenshi bihitana ubuzima bw'abanyagihugu barimo n'abana ibitero biko birakorwa muri iki gihe n'umuhari wari wose mu bivuga kwiki
ndize yuko bene ku abajejwe iyo mihari nabo nyene babona yuko mwene izo ngiro zarateye agaciro kandi zirateshe ubwa igihugu cy'u Burundi iyo mikwi rero si mu Burundi gusa urazi yuko n'ibihugu bibanye bifitanye bifise ingorane zisa n'izo ntawo kwibaza ngo ibintu bigiye gutore kuzoca birangira mu ndwi imwe mu ndwi zibiri ibyo ibibazo abajejwe intwaro bazogenda barakurikirana bazoza bariga buhoro buhoro cyane cyane bababuze ntibabandanye baza barasesa ubuzima bw'ibibondo bataco baraba ko kandi nabo nyene ndizeye yuko koko abo bantu bitwa ngo nibo batwara iyo mihari
dizi neza yuko nabo nyene bazoya bakikubita gashi akajya ati reka tureke kubana yasuza turasesa maraso y'abene Burundi
kamumotera abari inyuma y'uwo mugambi wose ni nkaka
nuko mukwikebuka kuko birateye isoni inkozi z'ikibi sinumva agaciro gushika sindumva agaciro byesha umuntu ashobora kwicara agapanga umupango ugayitse wo kuja gusesa amaraso y'ibibondo n'abantu atashaka bahora gushika twese ahanini twese abantu benshi cyane muri senegalete ibyo ni ibintu twiyamirije kuva kera kandi tubandanya dutera ivyatsi
mwavuze ko muri runani senegalede mushaka gutahuka igihe cyose umuntu wese yari muri uyu runani yo vyiyumvamwo kandi mu gihe ni bihevyo koroshwa aho twuvuga imbibe zisanitse zituguruye kubera cakiza mwavuga ca corona virus mwavuze kandi ko abategetsi babegereye mu kaganira vyoba vyiza kurusha amurika muvuga ko imbere yo gutahuka mushobora gusaba ko mugira iganiro n'abategetsi
ndibaza yuko iyo ntabwo iyo ishobora kuganira ari byo ntambamye kuvuga ngo ni mpaka tubanze dukore ibi n'ibi n'ibi kuko ubutegetsi buhari ubu ntaco umuntu ashobora kubanegura ko amatora yarabaye amatora yaragenze uko yagenze kandi intahe yarashize ahabona uko ibibona natwe niko twavyakiriye ubu igihambaye gusa nukuraba hariho intambamye zito za politike dufate nk'aba bantu baje gukora imitahe abo ndibaza ko leta nayo nyene izohava ikaraba ati reka turabe nyene twuzuriza Burundi n'Abarundi turabe iyo tuja tugana twese ata warya wangura ariko abandi nabo ndibaza yuko na leta ibona ati ndakeneye kubona abana b'u Burundi bose bashobora kugenda bakagaruka birafasha kugira ngo igihugu kironge izina mu makungu birafasha kugira ngo abarundi bumve imitima yasubiye hamwe nabo bose biruko barikinga inyuma y'ibintu bitagiraho bihagaze bakabura ibyo baza barifatiriza kugira ngo bareke kubandanya bakirira ntabwo Burundi
ubu naho akaba ari wa mwanya wahariwe ivyaranze itariki ya 11 y'ukwezi kw'icenda tugeze uno munsi muri kahise na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
ku itariki ya 11 nzeri umwaka wa 2021 abantu 1000 barapfuye ibyihe bimaze gukoresha indege byari byayubeje bikazitura ku nzu y'umunara ya World Trade Center mu mujyi wa New York no kuri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu Pentagon i Washington ibyihe byayubeje indege enye ebyiri zikoreshwa mu gusenya World Trade Center imwe igushwa kuri Pentagon ya kane igwa mu murima muri leta ya Pennsylvania ubucuruzi muri Wall Street agace gafatwa nk'akaza ku isonga mu bucuruzi ku isi bwahise buhagarara n'indege zose mu gihugu zibuzwa kongera guhaguruka nibwo bwa mbere byari bikozwe mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika nyuma y'ibyo bitero Perezida George W. Bush yavuze ko leta ye igiye gutangiza intambara yo kurwanya iterabwoba avuga ataziguye ko ikigamijwe ari ukugeza imbere y'ubucamanza Osama bin Laden n'umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda no guca intege iyindi mitwe y'iterabwoba ibihugu byinshi ku isi byahise bishyiraho amategeko yo kurwanya iterabwoba kandi bifatira umutungo w'abantu n'ibigo bifitanye ubufatanye na Al-Qaeda bimwe muri ibyo bihugu ni Ubwongereza Ubuhinde Australia Ubufaransa Ubudage Indonesia Ubushinwa Yordania Ikirwa cya Maurice Ubugande na Zimbabwe muri Afrika y'Epfo indege zijya muri Amerika zahagaritswe bya gateganyo gucunga umutekano biriyongera ku bibuga by'indege ariko n'ubukungu burahazaharira intambara yo kurwanya iterabwoba ntirarangira yibasiye bimwe mu bihugu bya Afrika nka Somalia Libya Misiri Tunisia Nigeria Mali Niger na Burkina Faso havutse indi mitwe y'iterabwoba inyuranye na Al-Qaeda Osama Bin Laden washinze Al-Qaeda yiciwe muri Pakistan mu nkengero z'umujyi wa Abbottabad ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 nyuma y'imyaka hafi 10 agabye ibitero kuri Amerika yari afite imyaka 54
Nino nga dusozere ya makuru tukwa tuwa fitie mlika nukanya, dushimire abagi zuruhara wose ngwa tegurwe yongera abashikire. Kuri mikro, mwarikumana Diane ni nahazu. Ibigani ona makuru vya shizwe hamwe na Fasil Gebehu, vya libika garikiwe na Edil Gwema. Kwizina ya wagenzi bacu bose, tubike banuye tuifuriza kurani kwa mvyo mlimo vyose na huu taa.